Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24 Ruhuma cyuti namwe bagenzi bwashimwe gukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugambwe FPR uri ku butegetsi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda uraciteze ku mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi uwegera bakaganira ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ibyo byashikirijwe kuri uno wa kane na we Lars Gasamagera umunyamabanga mukuru w'umugambwe FPR mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Ferdinand Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe nyene mu ntango z'uno mwaka yari yamenyesheje ko bazokwegera umugambwe FPR ariko akaba yasaba ko igihugu cy'u Rwanda kibanza gutanga abafisi imitahe. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu baba mu duce tumwe tumwe turi ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga biturutse yuko bamaze indwi zitatu bari mu kizime. Inama shikiranganji iherutse gufata ingingo yuko abanyeshuri bazurungikwa kwiga muri kaminuza mu gisata cy'ubuvuzi hisunzwe intara baturukamwo. Muraza kubikurikira muri kiganiro ku isoko aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Hari umutama w'imyaka 51 wo ku mutumba Gahararo komine Kiremba n'intara ya Ngozi afungiwe mu gasho k'inyamiramabiko mu gisagara ca Ngozi kuva kuri uno wa kane. Yagirizwa gushurashuza ubwa mbere umwana w'umukobwa w'imyaka 11 ubwira kabiri na we nyene bivugwa ko yashurashuje kakaba karakana k'imyaka 4. Inyuma yifatwa y'uwo mutama ibipimo vyo kwa muganga bikaba vyerekanye ko abo bana bakorewe ayo mabi. Abajejwe intwaro muri komine Kiremba no ku rwego rw'intara bagashikiriza ko bagiye kugendera uwo mutumba kugira ngo basigurire abanyagihugu amabi yose akoregwa abana n'abakuze n'amategeko ahana abakoze ayo mabi. Uwo mutama akabasanze muri ako gasho k'inyamiramabi k'Ingozi wundi musore w'imyaka 20 wo muri katye Rusuguti mu gisagara ca Ngozi yagirizwa kuba yarashurashuje umwana w'umukobwa w'imyaka 13. Dutandukire igisata kijanye n'imigenderanire. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda FPR uraciteze umuko umugambwe CNDD-FDD uwegera kugira baganire ku bibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda byashikirijwe na we Lars Gasamagera umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru igihe yatanguza igikorwa cyo kuzotora abazoserukira umugambwe mu matora yimirije. Yavuze ariko ko ico ari igikorwa cy'ama leta ariko bitobuza ko nabo batanga intererano yabo kugira haboneke umuturama.
Avuga ati ishaka ry'u Burundi yigeze gutangaza ko rizifashisha RPF inkotanyi ngo umubano w'ibihugu byacu byombi ube warushaho gutera imbere. Nibyo koko ishaka ry'u Burundi ryagiranye umubano na FPR inkotanyi kuva hambere kuva mu bihe byashize, ariko imibanire y'ibihugu byacu byombi idepanda ahanini mu buryo bwaguye ndetse nanavuga ko ari prerogative y'inzego za leta. Ishaka rero ryavuze ko kwifashisha RPF inkotanyi ntabwo twabyanarira musore bikoze, ariko kugeza ubu ntabwo rirabikora. Ubwo rero ikibazo cy'iyo mibanire twakirekera leta zombi kuko zirimo zibikurikirana, ariko mu gihe ishaka nk'abantu tubana nk'imitwe ya politiki ibana batwitabaje muri ibyo biganiro twaganira nabo, ariko nanone tugendera ku murongo leta zombi zifashe icyo kibazo hagati yazo. Ntabwo rero twakwisubstitua kuri leta arizo zifite mu nshingano zazo umubano hagati y'ibihugu byombi.
kukawa ngako Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yari yamenyesheje ko umugangwe wiwe uzokwegera FPR kugira baganire kuri ico kibazo ariko yaramaze kumenyesha ko bitegerezwa kujana nirungi kwa ry'abarundi bafise imitahe baba mu Rwanda akaba yari yabivuze mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka
nk'umugambi zobaza muri FPR ico avyumvira ko nabo nimba koko ari batangi ntumbere unyegeje abantu bamusaba gusanga barenze imyaka 50 kugira wice imigendera n'imyaka 1000 cyangwa imigendera hagati y'abantu imiliyoni 15 mu Rwanda na 15 z'u Burundi abo bantu ubu barondera mu nyiki ku buryo bubabika kandi bashobora no gupfumwa nyoro wose
Nidogo niyo se mwanyagihugu batari bake baba ku mitumba ya Muyinga Kinyota na Kibogoye mu bice biri ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga imva kaba ari ubukene bw'umuyaga nkuba umaze indwi zitatu utaboneka muri ivyo bice abanyagihugu bagasaba ishira hamwe rejidezo gutorera umuti ico kibazo n'inkuru ya Alexandrine Ken
nuko amakuru dukura ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga abitumenyesha ngo hari cindwi zitatu abanyagihugu bo muri karitsi Swahili yo ku mutumba Muyinga bena bo mu gice cyo kumutumba Kinyota bari mu kizima iryo kena cy'umuyaga nkuba ngo ni icuma kiyungurura uwo muyaga nkuba cyapfuye abanyagihugu bakavuga ko ubuzima bamaze n'iminsi butoroshye nk'uko umwe muri bo abivuga
ikibazo cy'umutima kamatara mu miryango kitubangamiye cyane kuko turaza atabona niyo bishyitse ukakwaca umwana mu ijoro turuka igihe ushobora kumuha umuti mu gihe wumva ufise cyangwa se bikenewe kumujyana kwa muganga udafise nk'uburyo bwo kwiyunguruza uruka akamuca hose mu mutima kitse keretse rero n'ibyo nakimwe cyitwa ifungurwa cyononekara n'ingoga tugishobora kubika mu nzu kuko ufite amatara dufise iwumvise bidupfa
abakora akazi gakenera umuyaga nkuba ubwanwa bwarapfutse umunwa ngo kuko asigaye birirwa bicaye uruhombo rukaba umurengera basaba ishyirahamwe Rejidezo gusubiza ibintu mu buryo
wikirirwa twicaye ntushobora kuronka igiporo cyo gukoresha mu moteri ukwezi kose n'uruhombo rukomeye rero kuri twebwe reka sitwebwe gusa mbese urafye n'abandi bari bafise imyuga bakora isaba umuyaga nkuba nabo nyine bari mu gahinda dusaba rero ishyirahamwe Rejidezo n'ukuri kuryo kwikemuka tugasubiza ibintu mu buryo ko abantu turarushye abantu twakenye sivyo kuvuga bakamara amazi
mu ishyirahamwe Rejidezo i Muyinga bavuga ko icyo kibazo bakizi ariko ntibavuga ryari kizotorerwa umuti abanyagihugu basaba iryo shyirahamwe kudafata minenegwe icyo kibazo nyabuna bihutire kugitorera umuti
inzamba
n'umwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka kucegera inama shikiranganje yemeje ko kuva ubu mu gutora abanyeshuri baje kwiga mu gisata cy'ubuganga muri kaminuza y'Burundi hazo kwisunga intara bakomokamwo ku isoko mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
itunganywa n'itogwa ry'abanyeshuri binjira mu gisata c'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi bizoza birakogwa hisunzwe intara kugira ibice byose by'igihugu biserukigwe ni bimwe mu byafunditswe n'inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2021 ruhuhuma uyu mwaka inyuma yaho biboneheje ko abanyeshuri bo mu mashuri yo mu gihugu hagati batiga ibijanye n'ubuganga ku rugero rumwe co kimwe n'abo mu mashuri yo mu gisagara ca Bujumbura iyo ngingo ya leta yoba izozana karusho kaboneka mu gisata c'amagara y'abantu abahinga mu vyindiro bobo babivuga ku iki inyishu kuri ivyo bibazo byose ni mu kiganiro ku isoko cyo ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 2024 ruhuma umwaka 2024 mushikizwa na Bonfils Niyongere kazi
Naishi nembutu ya maboko
yungi ngo ijanye no kuronsa ibibanza abanyeshuri bakoze ikibazo cya leta mu gisata cy'amagara y'abantu yazanywe n'umushyanganje arirwe ndero hisunzwe ibitigiriza bamenya ikibazo ubushyanganje bukaba bwasanze hari ukutangana ku banyeshuri baje mu gisata cyo buganga muri kaminuza y'u Burundi baravye abava mu gisagara cha Bujumbura n'izindi ntara zo mu bihugu hagati nuko byamenyeshejwe mu cegeranyo cy'inamashyiranganje kuva ubu abazotorwa ngo binjire muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo buganga bazotorwa hisunzwe amanota baronse hamwe n'intara kugira kugweho ubwo busumbasumbane kurikira rero miliyoni nzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi
araheze igihe hatunganywa ikibazo ku banyeshuri batoye ikibazo cya leta bifuza kwiga mu gisata cy'ubuganga itunganywa gicyo kibazo ituma atavya nkunzi bijamwo mu kurungika abanyeshuri muri ico gisata kandi bigatuma hazoboneka abaganga baciye ubwenge bashobora kubungabunga amagara y'abantu neza ariko haravuga ko intara zose zitanganya amahigwe mu bijanye n'abanyeshuri baje kwiga muri ico gisata haribonekeza ubudasa hagati y'igisagara cya Bujumbura n'izindi ntara abanyeshuri baturuka mu ntara zo hagati mu gihugu baronka amahigwe make yo kwiga muri ico gisata cy'ubuganga kubera ivyo no kubananya gutunga ico kibazo cyo kwinjira mu gisata cy'ubuganga hagatorwa ba mbere mu ntara igitigiri cy'abanyeshuri baserukira intara coshingwa hafatiwe ku gitigiri cy'abanyeshuri bakoze ikibazo cya leta
kubwa Libera ntibashita kandi umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'indero abona ko leta yihenze cyane mu gushira imbere intara abanyeshuri bavamwo kubwiwe mu gushira abanyeshuri mu cyo gisata cy'ubuganga hakwiye kwisungwa ikibazo cya leta amanota baba bafise hamwe n'ico umwana yifuza kwiga
umugambi wo guteza imbere igihugu uko ushira imbere ineza y'abanyagihugu dufatiye mu gisata cy'ubuvuzi wisunga uko ibindi bihugu babyifatamo utaza kuraba ingene abanyagihugu bangana ati uno munsi Burundi abanyagihugu igihumbi abaganga bari munsi yababishi ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS nivuga yuko n'imiburiburi abaganga batatu ku banyagihugu igihumbi ugacushaho rero imigambi n'imigabo yotuma ugerageza gushikira abaganga batatu ku banyagihugu igihumbi ntiwisunga iby'intara ntiwisunga ingene abanyeshuri atogwa reka nabisigure neza murabona mu Burundi hari ikibazo cyabwa abanyeshuri bose bari mu mwaka wa nyuma baheze amashuri yisumbuye examen d'etat icyo kibazo cyonyine gifise intumbero iyi no kuraba kwabo bana bafise ubumenyi n'ubushobozi bwo batuma bashobora kubandanya amashuri ya kaminuza kandi ibyo bimaze igihe nihenze icyo kibazo cyashyizweho mu 1982 kandi gushika mu 1993 indero mu Burundi yari imeze neza cyane akanubwira kari kose uko byari bitunganyijwe byari bimeze neza byararamura incabwenge hari abaganga rurangirano bari bazwi mbere no ku isi icyo kibazo rero cyonyine ku bwanje kirakwiye kubwira abana binjire mu gisata cy'ubuganga bagaca baraba n'ingene umwana yatoye ibyo yifuza kwiga nshaka kuvuga iki kubwira umwana amenye hari icyitwa icyo navuga mu gifaransa motivation ni ukuvuga kwiga ibyo akunda ibyo yifuza ibyo birafasha umwana yige n'ishaka ryinshi
umwigisha Libera ntibashira kandi ahantu ra leta kurondera abahinga bayifasha kwiga uburyo abanyeshuri bigamwo mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko kubwiwe igisata cy'ubuvuzi n'icaba kirimwo abanyabujumbura benshi ngo nta ngorane abibonamwo n'ubu nyine tumutege yompi
uno munsi rero ngo abana b'ibujumbura niho benshi biga muri ico gisata cy'ubuganga si ngorane na gatoyi kuko igikuru ni ukwigisha abaganga bakwiye utaravye n'iyo bapfa kuko bahejeje si ukuvuga yuko abo bana b'ibujumbura bashaka kuri Bujumbura leta irashaka gutunganya ikagira iti dufise intara zitandatu canke umunani muri iyi ntara hari abanyagihugu bangana gutya hakenewe abaganga bangana gutya hanyuma bagafata muri abo bize isata cy'ubuganga bakabarunga muri zo ntara ngire ko ingorane ingaruka mbi iyo ntumbero bafashe ikibazo umuntu aca yibaza none abo bana bazova bifate ingozi ejo ntibazogira bati je nize ubuganga kubera mvuka ingozi ntegerezwa rero kuvura abanyengozi gusa ibyo navyo murazi neza yuko mu byerekeye ubuganga hari amategeko sinikwa na mategeko mu Gifaransa sema abaganga bose barahira yuko atiza kuvura abanyagihugu batisunze ubwoko batisunze intara ni ibintu bitangaje kubona abashikiranganji bashimisha iyo ngingo nibutse yuko mu masezerano ya Arusha harimwo ivyerekeye gusabikanya mu gutwara igihugu iyo bageze kuri ya korodo Arusha baravuga bati oya amasezerano ya Arusha turaba mugabe biri ko baragira ntaho bitandukanye birashusha birasa n'ibiri mu cyumba cy'ibyegeranyo y'amasezerano y'Arusha mu ncamake rero nibaza ko ihuse hari akwiye kwashiraho umugwi w'abahinga mu gisata cyo kwigisha abo bahinga bakabigira icyo kibazo baciye hirya no hino ingorane ziri mu gihugu ubukene buri mu gihugu ingene abari mu gihugu hagati babayeho ingene abari mu bisagara babayeho hanyuma bakaraba inyishu nyayo irashe atakarenganyo karimwo kandi itaca imigwi mu gwaruka abana bose mu Burundi ni bamwe bose iyo bize biga ku neza y'igihugu no ku neza y'abarundi no kubigisha umutima wo gukunda igihugu batisunze ibintu by'intara bisunze cyane cyane gushira imbere ubumenyi bw'umuntu gushira imbere ubushobozi bw'umuntu kugira ubundi kugorora gutera imbere
ubungore rw'abarundi bose
arahize igihe itunganywa ry'ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri baja mu gisata cy'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi gikogwa hisunzwe intumbero y'uko ico gisata kiramura abaganga b'akarorero bashobora kubungabunga amagara y'abanyagihugu nino ngaha duce dusozerera ikiganiro ku isoko mwari ko mushikizwa na Jean Baptiste Nyongere n'abahisango ku munsi wa gatandatu za naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
imbere y'ubusozera no makuru dukurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mubishikirizwa na Edith Claude Ninenahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
ndabahaye ikaze muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi SOS Media canditse ku mugwi w'abagwanyi ba FDLR bashaka gutera igihugu kibanye cy'u Rwanda bavugwa ku bwinshi mu makomine ya Cibitoke mabaye na Bukinanyana ni muri iyo ntara ya Cibitoke abagwanyi ngo bavuga ikinyarwanda n'igiswahili ngo bambaye impuzu za gisirikare ibirato bishaje hamwe n'udukofero babona ko uwo mugwi ushobora gutera igihugu cy'u Rwanda kandi ko bakorana n'igisirikare cy'u Burundi abanyagihugu bavuga ko iyo migwi ibateye ubwoba kuko hamwe botera u Rwanda batabona neza ibyo bava bikurikira IBM News nacyo cyanditse ku bashingamateka b'Abarundi bavuga ko batumva ingene abanyamitahe baguma bahunga igihugu cy'u Burundi kandi atanambara ihari imitahe yahora yinjira ngo yaragabanutse gushika ku bice 30% muri kino gihe icyo kibazo cyabajije umushikiranganji w'ikigega cya leta Odas Nyonzima yishura ko abanyamitahe bahunga igihugu cy'u Burundi kuko atamuyaga nkuba ukwiyuhari kutagira amabarabara meza ukubura amazi hamwe n'umuhora ngurukana mu menye internet wifashe nabi tukiri mu by'ubutunzi ikimenyesha makuru Burundi eko kibaza ikibazo nimba koko igihugu cy'u Burundi kizoshobora kunagura igisata cy'amabuye y'agaciro imbere y'uko no mwaka uhera kagwa nibi marongoye ico gisata mu bushikiranganji bw'ubutaka n'umuyaga nkuba avuga ko ico gisata coteza imbere igihugu cokoreshwa neza ariko rero muri kino gihe kikaba gifise ingorane nyinshi harimo kutagira inzu y'ubushakashatsi igezweho ibiciro vy'amabuye y'agaciro bikiri bito ugeranije n'ibihugu byo mu karere amategeko agenga ico gisata ahindagurika buri gihe ukutumvikana hagati y'abategetsi n'abanye n'ibirombwe n'ibindi
Makuru yanditswe n'umunyesha makuru arabandanya na Net Press cyanditse ku ikomeretswa ry'impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Kenya bari mu ikambi y'impunzi ya Kakuma hari bwinekerezo rya 20 z'uku kwezi kwa kabiri. Izo mpunzi zirenga 10 zarakomerekejwe bikomeye n'izindi mpunzi zikoresheje imbugita, imipanga n'ubuhiri. Abagizwa ayo mabi ni zimwe mu mpunzi zituruka muri Sudani y'Epfo. Impunzi zikababazwa n'uko atamatohoza akogwa kugira ngo abagizwa ayo mabi barengutswe imbere y'ubutungane mu gihe hakunda kwibonekeza ube gito nk'ubwo muri iyo kambi. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru cyasozere ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo Salva Kiir, ari nawe yarongoye ishyirahamwe rihurikiyemo ibihugu by'akarere ka Afrika buseruko ari mu bihugu bya Kongo ya Demokarasi, u Rwanda hamwe n'u Burundi. Uko rero byanditswe ku rubuga rwa radio y'Abongereza BBC, ubwo rugendo rufitaniye isano n'intambara iri kirabera mu buseruko bwa Kongo. Naho rero Salva Kiir atacyo yashatse kubwira abamenyesha makuru mu gihe yarahejeje kubonana na Vasito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, hari kuri wa gatanu. Naho rero duce tugarukiriza amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi ku Burundi. Mwari kumwe na Eddie Claude Ninazwe, ndabasezerera ndabifuriza ibihe byiza aho muri hose na gahwana.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino ngaha duce dusozera no makuru nk'abanshimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye naho ubutaha.